Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndagushimiye cyane, ndamukije mwese muri ko murakurikira amakuru muri kano gatondo. Adel Al Uber, ministre w'imigenderanire wa Arabie Saoudite, yarakiriwe na Perezida Obama ku munsi wa gatanu. Mu byo bavuganye harimo amakenga icyo gihugu kifise ku bijanye na y'amasezerano ku birwanisho ho nyanganda leta zuzu umwe za Amerika n'ibihugu bitanu bya rutura ku isi aherutse gushirwa ko umugono n'igihugu cha Iran. Ministre Adel Al Uber yasavye leta zuzu umwe za Amerika ku ivyo bihugu byombi byokomeza imigenderanire mu byerekaye umutekano wa karere. Amakenga rero ivyo bihugu bifise harimo na Arabie Saoudite ngo nuko Iran bayikuye ko ibihano izoshe subira itoto mu by'ubutunzi bigatuma ibangamira ibyo bihugu byako karere. Ejo ku munsi wa gatanu niho abanya Ukraine bibuka umwaka uheze indege MH17 irasuwe hejuru ikirere cy'ico gihugu. Abantu benshi rero barahuriye imbere y'ubuserukizi bw'igihugu cha Orlando muri Ukraine, aho ibendera ry'ico gihugu ryari ridugijwe gushika hagati mu kimenyetso cyo kugandara. Iyo ndege yaguwemo n'abantu amajana 298 yari ivuye i Amsterdam muri Orlando ija Kuala Lumpur muri Malaysia. Benshi muri abo bayiguyemo bamuka muri Orlando. Ibyo byabaye rero muri Ukraine byarabaye no Moscow mu Rusiya, aho abari baje muri ibyo birori bari bitwaje udukaratasi twanditse ko abantu bose baguye muri ibyo bara. Ku munsi wa gatanu perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaravuganye icyo kibazo kuri telefone na Joe Biden icegera cha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barumvikanye yuko ubutungane bukwiye gukora kugira ukuri kumenyekane kucatumye iyo mpanuka iba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zaremeye ko zishigikiye ibihugu vya Ukraine, Ubuholande, Malaysia, Australia, Ubirigi, hamwe n'ingoma y'Ubwongereza, biriko birasaba ko hojaho sentare mpuzamakungu mpanavyaha yogira amatohoza igashengeza abakoze iryo bara. Ministre wa mbere w'Ubugirigi Alexis Tsipras yahinduye bamwe bagize leta arongoye. Benshi rero mu bahindutse na batatuye wa mugambi wo gutubika umukanda mu by'ubutunzi ibihugu n'amashyirahamwe Ubugirigi buheraniye babusaba ko bwogira kugira ngo nubwo busubire bubahingurane yo kunagura ubutunzi. Uwitwa Trifon Alexiadis yasubiriye Nadia Valavani mu bushikaranganji bw'ubutunzi, uwo nayo yari ku isonga ry'abanguwo mugambi, nawe rero akaba ari yatanze imihoho muri iyi ndwi iheze. Mohamed Yusuf Abdelaziz, uwo ni wa muhungu yarasa abasoda bane bamuri bamwe bagwanira mu mazi b'Abanyamerika bita abamarine, ibyo murazi ko byabereye muri Tennessee mu muji wa Hatanuga, ngo yaragendeye cyane igugu cya Yordania mu mwaka uheze. Ed Reynold afise iyo dosiye mu iperereza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayiyo FBI, yavuze ati turiko turaraba ko hari imirwi y'iterabwoba yoba yarakoranye na Mohamed Yusuf Abdelaziz aho yariko aragendera ico gihugu ca America, ico gihugu ca Jordania. Mumenye yuko Mohamed Yusuf Abdelaziz yaramaze kugendera ico gihugu ca Jordania incuro zine zose. Muri Yemen, umuji wa Aden wasubiye mu minwe y'ingabo z'ico gihugu inyuma yaho kuva mu kwezi kwa gatatu abarwanyi bahutsi bari bacigaruriye. Ivyo vyamenyeshejwe na Khaled Bahar icegera c'umukuru w'igihugu ca wa Yemen aho ari ku munsi wa gatanu. Igisagara ca Aden rero ni ca kabiri mu gihugu ibyo rero bikazotuma leta ya president Abdelrahou Mansour Hadi yahungiye muri Arabie Saoudite igaruka mu gihugu.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Mu bihe by'umutekano muke, abantu bari ku miti yo gupfufa haza umugera wa sida ntiboroherwa kuyishikira. Inkuru duhabwa n'igisata cyo kurwanya umugera wa sida mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU-SIDA zitumenyesha ko igisata kijejwe kuyigwanya kidasubira kwitabwaho n'abo mu mavuriro. Ihagarikwa ry'imfashanyo mva makungu rituma bari ku miti bayihagarika. Ibyo byatumye abagwayi 15,000 bo mu gihugu cya Centrafrique badashobora kubandanya imiti nk'uko biri mu matohozwa yakozwe n'abaganga batagira imbibe MSF mu mwaka uheze. Ibintu birunyuka kandi mu gihe abagwayi bamwe bamwe baba basanzwe baba kure y'amavuriro batorera ku imiti. Aha mukamenya ko no mu gihugu gisanzwe gifite umutekano muke cya Centrafrique abagwayi bafata urugendo rw'ibirometero 10 kugira bashikire ivuriro nk'uko abaganga batagira imbibe MSF babandanya babimenyesha. Abagwayi bashobora no kujuragirika kuko amavuriro batagikora neza. Aha ni mu gihe yugara canke agakora nabi nabi nk'uko biri mu matohozwa yakozwe n'ishirahamwe OMS mu mwaka uheze. Icika ry'amabarabara riturutse ku mutekano muke mu gihugu rituma imiti idashika ku mavuriro. Ibice 70% byayo muri Côte d'Ivoire yahagaritse gukora mu mwaka wa 2002 yatumye abagwayi badasubira gushikirwa n'imiti nk'uko OMS ibandanya ibimenyesha mu kigwa cyayo yakoze mu mwaka wa 2003. Tumenyeshe ko abahunga igihugu ku mvo z'umutekano muke babandanya baronswa imiti bari basanzwe ko ishirahamwe gita y'impunzi ku isi HCR rimenyesha kumugwayi abwirizwa kugumana uburenganzira bwiwe ahaherereye hose mu buhungiro. Mu kiganiro cacu cuno munsi nkuko mubyumva turabira hamwe ibijanye no gushikira umuti upfufahaza umugera wa sida mu bihe by'umutekano muke. Kuri micro Ijwi ni rya Raissa Liliane Inamahoro, kaze mu kiganiro cacu arico gwanyu kira. Mu gutangura ikiganiro nyezina tega amatwi ibyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cha Bujumbura. Ala Ivirankunda arubaza ati: "Hoko guki kugira abari ku miti gupfufa haza umugera wa sida borohegwe mu kuyironswa mu bihe by'umutekano muke?" Ngizi nyishuba muha.
Bogerageze bakarabukuntu babahinzira bashike iyo bafatira iyo miti.
Mana borondera naba bashirira imiti hafi.
Bo bitwararika bakaba bahafi kubera ari ngwari kaza.
Bo kubahiriza abagwayi bakabahizira akagenda.
Izo nambara ziriko ziraba ntiboca birengagiza gufata iyo miti ifufa hazi byose bijanye n'amagara yabo.
Bashobora kuraba nko muri abo nyine basanzwe bagwaye bagafata umushefu akamenya ati ndakwiye kugenda ahanaka gutora imiti ayizanira abandi basanzwe bagwaye.
Kubwanje bagiye kwa muganga twasaba ko abapolisi bo bareka kugira bashobore kuronka imiti yo gufufahaza umugera wa sida kubera babaye batakironka iyo miti. Urumva ko hobi ngorane ku magara yawe.
Guhagarika gufata imiti pfufahaza umugera wa sida bigabanura abasoda bo mu mubiri.
inkwirikizi nigwirirana gy'ingwara z'ivyuririzi zishobora guhitana umugwayi nkuko biri mu matohozwa yakozwe n'ishirahamwe gitahamagara y'abantu ku isi OMS. Uguhagarika umuti bishobora kandi gutuma umuti umugwayi yahora afata udasubira kumugirira akamaro. Ukubandanya naho bigabanya ugushobora kwandukizanya hagati y'abarangura amabanga mpuzabitsina nkuko biri mu matohozwa y'ishirahamwe ry'abashakashatsi ryo mu Bufaransa TRT5. Kugira twumve neza ibijanye n'ugushikira imiti ifufahaza umugera wa sida mu bihe by'umutekano muke, tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda yatohoreje mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura. Alain Yves, ijambo ni gwawe.
Urakoze Liliane kumi jambo muri bino bihe umutekano uri kuragaruka mu makartie yahoramwo intureka y'igisagara cha Bujumbura. Abagendana umugera wa sida bitura ku bwinshi ibigo byishinze kubafata mu mugongo baje gutora imiti ifupahaza, iyo nayo bakaba bayironswa atankomanzi nkuko twavyiboneye muri Swa Burundi ishirahamwe ryishinze gufasha abagendana umugera wa sida. Ukudahita neza kwamayira kwibihe bihitiye kwatumye abagendana umugira wa sida batoroherwa gushikira ibigo bitanga imiti, iyo ikaba inkurikizi yuko bamwe yabaheranye bakamara igihe batayifata nkuko vyashikiye Sofia bivugire. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko imiryango yari yataye izabo ikaja kure yaho yahora itorera umuti wo gupupahaza indwara y'umugera wa sida. Ariko rero ukwitanga na ntajyo ko bakozi b'ikigo Swa Burundi barabayingira kamaro mu gushikanira imiti abanywanyi bayo babasanze mu mihana iwabo. Sofia bivugire aba muri komine ya Musaga aratwiganira uko yagihawe.
Na telefone ino ngaho muri Swa Burundi ndamubwira mu telefone kuno yohaza aransanga aho ndi umutara w'ushikiriza kandi naradyo wicane kuko umva kwezi kose nafata umuti hari ibintu nagenda atakaza cyane.
Ingingo zorohereza abagendana umugera wa sida kuronswa imiti y'ugupfupfahaza zarafashwe. Ishirahamwe Swa Burundi giyemeje guha yikwiranye n'amezi abiri ku munywanyi ayiriko kare yatanga y'ukwezi kumwe. Ingingo mweniyo yatumye abayiriko baronsa akaryo ko gushika ku cicaro cy'iryo shirahamwe kuyitorera bayifata uko bitegerejwe nk'uko vyashikiye Emmanuel Venzi aba muri komine Buterere. Ikindi nuko abanywanyi bikoze ku bagenzi mu kubatuma babatorere umuti boroherejwe. Abagendana umugira wa sida basaba gushigikirwa mu bijanye n'imiti y'ugupfupfahaza no mu bihe umutekano uba wahungabanije uko bahora bayifata. Emmanuel Venzi agendana umugira wa sida aba muri komine Buterere aratuyagira.
Yarahungabanye cyane kuko hari gihe hagira gufata uwo muti cha wiruka ubundi bibaza bizonasaba ko abaganga badukurikirana bongera kuraba ku magara yacu ametse neza nkuko byari biri bwa mbere.
Ubu muri kino gihe wo mwifuza kumufata mu mugongo gute?
Dusaba abasanzwe badufasha abaganga badukurikirana ntituze tubure umuti naho biruko.
Ugufashanya kurangwa hagati y'amashirahamwe yishi nze gufasha abagendana umugira wa sida kwarafashije mu gushigikira abari ku miti yo gupfupfahaza mu kuyironswa bitagoranye. Aho twovuga nka bamwe mu banywanyi ba Swa Burundi bayitora mu kigo Nouvelle Espérance nkuko bivugwa na Egide Nimubona. Ukwitabwaho bikwiye kw'abagendana umugira wa sida mu bihe by'umutekano muke kurabashimisha. Agnes Ndikumana agendana umugira wa sida aba muri komine Kamenge avuga ati:
"Nuko ni kintu gihambaye cyane mu magara yacu kandi baratwigoreye kubera badukunze bace batubwira muze mutore imiti."
Tumenyeshe ko ugusiba umuti ugupfupfahaza indwara y'umugera wa sida kugeramira ubuzima bw'uyigendana. Sofia bivugire avuga afatiye kuko mu kwezi kwaheze atayifata yaratangwe kugira intege nke no kutabona neza. Uko ibintu biri vyunyuwe nihungabana gitiro ryatumye abafasha umuti badasinzira neza. Mu ntumbero yo gushigikira imiryango y'abagendana umugera wa sida itari shoboye kwisumamwo yarahawe imfungurwa ziyifasha kugira ishaka ryo gufata umuti upfupfahaza. Twumvirize Egide Nimubona umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu akaba ari mu ndongozi za Swa Burundi ishirahamwe gishinze gufasha abagenda umugira wa sida.
Mubo dukurikirana twa dusanzwe dufise muri stock ivyo kujya twarabatumye ko ubushobwe gusimba akashika kwishira hamwe yacara aronka ivyo vyo kujya agashobora kubaho muri yo minsi abadashobora gukora kugira bashobore kugira amagara meza.
Tumenyeshe ko indongozi za Swa Burundi zitegekanya kugendera imiryango y'abagenda umugira wa sida na cane cane iyitorohewe gushikira imiti canke kwivuza mu bihe by'umutekano muke.
Abantu bari ku miti y'ugupfufa haza umugera wa sida bakwiye gutekeregwa iyo bafata ikiringo cy'amezi ari hagati ya 3-4 ariko ivyo vyovana ni isanzwe iri mu bubiko vyongeye ubuvuzi bukayishikiriza abagwayi mu kibano kuko bihanugwa n'ishiri hamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS. Abakenyezi bonsa nabibungenze boshigwa imbere mu kuyironswa nkuko OMS ibandanye bihanura abajejwa amagara y'abantu mu bihugu birangwa mu mutekano muke bo kwitwararika gucungera ku imiti y'ugupfufa haza umugera wa sida idahera mu bubiko. Abagwayi ku ruhande rwabo bakwiye kugira inguvu bakama bavugana n'abasanzwe babaha imiti nkuko igisata cha kijejwe kugwanya umugera wa sida kibihanura. Kugira twumve neza ibijanye n'ingene twoshikira imiti fufahaza umugera wa sida mu bihe by'umutekano muke umviriza ikiyago twagiranye n'urongo uyu mugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruho nyanganda sida. Muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabaramukije
mahoro.
Hari hamaze imisi hari intureka mu makartie hasanzwe mbere habamwe n'abantu benshi bagendana umugira wa sida bari ku miti y'ugupfufahaza. Hari ingingo nyinshi mwafashe kugira ngo mushobore kuborohereza zo barizihe?
Twafashe ingingo yuko imiti itangirwa ku mavuriro yose kugira ngo abanyagihugu bayikeneye bayisange hafi. Ikindi kigira kabiri nuko hari abanyagihugu basanzwe ari mu mashyirahamwe ya Swa Burundi ya NSS usanga baba muri ayo makartie kabagora kuva muri ayo makartie ngo bashike aho ayo mashyirahamwe asanzwe akorera. Ingingo igira kabiri twafashe nuko abo bantu bokoroherezwa imiti bayitorere mavuriro abegereye, ntihagire ubwire urugendo runini kuva muri ayo makaratiye bitari byoroshe.
Ukubahiriza isango canke amasaha yo gufata umuti gufufaza umugira wa sida murabona ko ari ikintu gihambaye?
Iyo sango yo kuja kwa muganga ni sango ituma baguha iyindi miti mu gihe warusanganywe rikwirahera. Ntihagire rero ugira ati ko ari aho amakaratiye amwamwe ari mu ntureka bitoroshe ahave ariko kubahiriza iyo sango.
Mu bihe nk'ibi mutaba mwiteguriye murabona ko mukeneye abantu bafata mu mugongo?
Turabakeneye gose. Nuko ababa bari nyuma y'uwo mutekano muke cyangwa izo ntureka bari bakwiye gutahura by'ukuri ko hari abantu bakeneye gufashwa kwa muganga. Abo rero bakoroherezwa kuko ugenda umugira wa sida atagiye ku muti cyangwa umuti tawubandanije ubuzima bwiwe babugeramiye, bakumva ko by'ukuri abantu bakeneye gufashwa cyane cyane abagenda umugira wa sida. Ikindi gira kabiri nuko yerereza abantu bafasha abo bantu bo kwa muganga. Byari byiza yuko ugenda umugira wa sida aheza akawuronka akawufata nk'uko bitegerejwe.
Muganga Alphonse ndabakenguruki murakoze cyane.
Ndagushimiye Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru wadutohoreje. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati sida ngiyo karirimbwe na Haridi Nyange batazira dogo eyi.
Sina dawa
mwese abatwumviriza kwika ari kiganiro kira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuganira ku byerekeye gushikira imiti pfufahaza umugera wa sida mu bihe by'umutekano muke. Gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kunonswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Usibye gufata umuti wo gupfufahaza mugera wa sida none bibaye rimwe hari icyo
usibye gufata umuti rimwe nta kibazo kimwe ariko kabiri gatatu uduga nivyo bibi nacane canaho usiba numunsi edukanwa hiya eduka vyibagira ejo bukeye ukavyibuka ivyo nivyo bibi cane gose nivyo bisinzikaza abagwayi bagenana n'umugera wa sida umugero uheze ukihinduka ugakomera mbaza ndakwishura.
Ugitogwa umugera wa sida ucutangura imiti yo gufufahaza ibwonye iyo ngwara yo umugera wa sida
hari migwi y'abantu atwovuga nk'abana batarakwiza imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze bageza kubapima basanze bagenana umugera wa sida babahigipapuro kibatuma binje mu mashiri hamwe canke kwa muganga babakurikiranira kugira batangure vuba na vuba imiti gufufahaza n'amategeko yashinzwe n'imishiri hamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu kuko yabonye ko ari abantu ba mbere basinzikazwa n'ikiza aho nyangana sida. Mbaza ndakwishura.
Iyo hari ingwane z'intambara abasoda bo mu mubiri bugwaye umugera wa sida baragabanuka
barashobora kugabanuka kumvo zitandukanye uwo muntu arashobora kugira afise umutima uhagaze murazi yuko iyo umuntu afise umutima uhagaze naha tabagenana umugera wa sida aratibiro akonda agamera nabi bifatanyije n'ingwara agendana wumva ko bimusinzikaza by'ukuri kindi cakare dushobora kuvuga niyo hari intambara ataronka ivyafungura rero tabironse inkurikizi zibonekeza abasoda biwe bagabanuka.
Gwaruka turashishikara n'umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze kugace kagira kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Umuti wo gupfufahaza sida byaba biterwa n'iki muteritiro?
Imiti yo gupfufahaza igizwe n'imigwi myinshi. Hari imigwi aho imiti yayo umuntu yayifashe na cane cane ku mugoroba imusinziriza akagira gatiro canke ugasanga mu minsi ya mbere ntimumereye neza. Nta muti n'umutagira ingaruka ku mubiri kandi murazi ko imibiri y'abantu itandukanye ariko yamenyereye biraheza bikagabanuka akumva ameze neza. Mbaza ndakwishura.
Beni kuki umuntu aje gufata umuti wo gufufahaza umugera wa sida acaryama.
Si imiti yose y'ugupfufahaza iyo umuntu ayifashe basaba ko acaryama. Ni cyane cyane ku migwi imwe imwe y'imiti aho iyo miti usanga ikora mu bwonko ugasanga basaba yuko uwo muntu awufata agiye kuryama atabindi bintu aza gukora mu nyuma ngo agende ku kazi ko mu ijoro. Nicyo gituma abagwayi umuntu abanza akamenya neza ubuzima bwiwe uheze ukamenya umuti uwo mworohera gufata. Mbaza ndakwishura.
Mugihe hadutse ingwano abagwaye mugera wa sida batakironka imiti yo gufufahaza ntibazoca batikira
bishitse agahunga ugasanga ntagifise uburenganzira bwo kugendagenda nk'uko abyifuza bimutuma adashobora gushika hahandi bamukurikira kubaheze bamuha imiti afata ku munsi ku munsi nta nkeka ruko bishitse akamara igihe atari arayifata bishobora kumusinzikariza ubuzima. Mbaza ndakwishura.
Ni kuki bavuga ko sida ari umwansi ugwaruka kandi n'abakuzi bafata
ingwara ya sida nta muntu numwe idafata umwana ugwaruka ukuze iyo bishitse akagira ari inyifato canke hakaba inzindi bo zituma ashobora kwandura umugera wa sida arabandura.
Ironikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Twumva ngo ifashanye zigiye guhagarara none abagendana umugera wa sida bagiye gushikirwa n'ingorane.
Yego baravuga ku Burundi ifashanye zishobora guhagarara ariko nibaza ko muri umwanya kibazo kitarahaba byose bikomeragenda neza biramutse bishitse naho abatwara igihugu bazocicarira ico kibazo baheze batore n'ingona n'ingoga umuti w'ico kibazo kuko baragiye uko ari kibazo nkora mutima. Mbaza ndakwishura.
Nikuwele kiba dashobora gufata ingingo yuko imiti yo kupfufahaza sida yotangwa mu mabotike.
Murazi yuko bishobora kugira ingaruka mbi mu mubiri ugasanga uwo muti ntacu kimaze. Ari kuri uwo mugwayi ubwa mbere nta numwe ataziko umuti tangirwa mu bibanza byahagenewe kuko na utanga bazi ukuntu bawutanga eka n'ukuntu ategeza gufata uwo muti. Mu mabotike murumva yuko ubwa mbere wowe yoba ubitswe neza.
Mbaza ndakwishura.
Mbega nk'umuntu ariko arafata imiti ifufahaza umugera wa sida arashobora guha mugenzi we mu gihe yiwe yamuheranye.
Ibyo umuntu akunda kubibona mu bubakanye ushobora gusanga umwe afashije iby'umunsi umwe ibiri ego. Ariko bibaye yuko biba bya kenshi kenshi ushobora gusanga umwe agize ikibazo ugasanga arabuze imiti yiwe kuko yahebeye ubundi.
Mbaza ndakwishura.
Ubuko tubona abo bakizaho maze kwipimisha twavuga ko sida yagabanutse.
Ingingo nziza bafashe kugira bafashe aho bose bagiye kubaka kugira bamenye ukuntu bo kwikingira umugera wa sida. Ariko si ukuvuga ko wagabanutse kuko ni kuvuga yuko abantu bategeza guhindura inyifato. Nimukomeze kwihangana ugwaruka bw'ubu ntirwe ugwaruka ugena n'umugera wa sida.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri je nisho hayugwaruka. Nubu nyene turuhuke gato mugusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati sida ngiyo karirimbwe na Halidi Rugerinyange azwi ku izina rya Dogo A. Abanywanyi bacu Claude abaza ati ingwara y'igitigu ko hariho hepatite B na C niyi hikaze cyane uyigwaye yo kwifata gute. Arangiza abaza ko bishoboka ko umuntu ayirambana. Muganga Anita Munyana muduhera inyishu no munywanyi wacu.
Ikaze cyane gose ni ingwara ya hepatite B. Iyo umuntu ayigwaye kenshi iratera ya ngwara bita cirrhose du foie usanga cya gitigu cononekaye cyane gose kiheza kikavamo kanser. Hepatite C nayo umuntu ashobora kuyigendana igihe kitari gitoya yamaje kwandura hama ibimenyetso bikagenda kwiberekana haciye igihe kandi ugasanga umuntu ayimaranye igihe kitari gitoya. Rero uburwayi izo ndwara nk'izi ubwa mbere ni kwegera umuganga bakayaga kugira uvuge umuntu ko yirambana biba no kumwifasha.
Nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno munsi uvuga ati aho kuri kutari ikinyoma kirafata ijambo bikubwiye iki.
Nibaza yuko babashatse kuvuga yuko ntaho ubutegetsi butari abantu bigira ibyo bishaka
bikubwiye iki.
Dote nka serugo atari nk'umugo rugo birashoboka umuntu ahari hose nko mu gihe abari nko muri byagakengerwe
bikubwiye iki.
Uvuga urasigura ibintu by'akagayo by'agakengerwe nko mu muryango wo munzi
arabitoye.
Ni hano ikiganiro kira kigarukiye tukaba twari twashimikiye kugushikira imiti ifufahaza umugera wa sida mu bihe by'umutekano muke. Ndashimiye mwebwe mwese mwumvirije kino kiganiro kira. Nshimiye Ala Ivirankunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Ndonse Diane yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twakure kuri 76 20 37 90 canke kuri 68 31 91 51 kuri mikro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho butaha. Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse nshuti, muduteze amatwi muri iki gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi. Tutarandiye dutangurire ku butumwa bwa Audace Nzoyihera.
Banyita Nzoyihera Audace, mba mu Kirundo muri quartier Runanira Trua. Ndifuza kuramutsa inshuti n'abagenzi bari mu Bujumbura, hariho Fideli n'umuryango wiwe. Ndaramukije n'umukunzi wanje ari mu Rwanda, bamwita Mukanowe Charlotte, na mwene wabo Grace. Ndaramukije n'abavyeyi banje bari mu Karamagi, nabo tuvukana Deo n'umudamu wiwe. Ndaramukije nabo tuvukana kandi bari ngaha mu Kirundo, Idefonse na madamu wiwe na Venera. Ndaramukije kandi n'abakozi bose dukorana mu kazi k'ubwigisha kuri Ete Ecofo Busenyi, na motare bose ndabaramukije bari mu Kirundo. Kaba ndabatuye akarimbo k'Imana kariko kose ko baryohera, nkaba ndabashimiye cyane.
Murakoze.
Namwe murakoze.
Indirimbo y'Imana tuguhitiyemo ni ya Hillsong yitwa Hope of the World.
And all we need.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Undi yaduteye akamo ni Dushimirimana Olivier.
Nitwa Dushimirimana Olivier ndi itari nashaka gusana indirimbo ya The Peace yitwa Where is the Love. Nayitura Abanyarwanda bose n'abandi bayikunda. Nayitura cyane cyane n'Abarundi bari mu bihe bikomeye n'iminsi. Murakoze.
Urakoze.
Yego.
Ngiyi ndirimbo Where is the Love y'umugwi Black Eyed Peas wasabye.
The things that'll bring the trauma overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, deny thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurting, and crying. When you practice what you preach, won't you turn the other cheek? Father, 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 help us.
World on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself.
Where is the love? Where is the love? Where is the love?
Mubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Jean de Dieu Ntakirutimana.
Jean de Dieu Ntakirutimana n'abandi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru. Nkunda radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Nkaba nifuzaga gusuhuza inshuti n'abagenzi bari inaha mu Rwanda, harimo Gilbert Ntakirutimana akunda kumva Ijwi ry'Amerika, n'abandi bose bakunda kumva Ijwi ry'Amerika. Mbifurije akaririmbo ka Christophe Matata kitwa Mukobwa Ndagowe.
Urakoze.
Ego namwe murakoze.
Ngiyi ndirimbo Mukobwa Ndagowe ya Christophe Matata wasabye.
Thank you.
mbere kurukundo warampaye ukampayagiza nanjye agati mu ryinyo ntinuyo nibutse kera ukinyiza kukwita mansheri monamuru ukinyita kansieri ninge nubundiriye mu nzu vere mamo sozari cunda mukobwa ndagowe ehabana dufise batanu usigaye ubantana mu nzu ugataha rimwe mu mezi abiri kandi ushitse nkarara ku mahiri unuka ngo nsa n'umwavu rukundo undi atacumuye hari ikintu yibagiye ehe ubundi nyina w'abana sinkiri ya nkumi yishinga amaparufe
naribwige zose
aza umutima w'umuntu asuganiye kandi ibyo nawe urabizi ntugire ngo nikera nkiri inkumi nkifise umwanya w'igisokozo ikirore n'akabuye ko kwicamaga rimena vere n'inzara zigashasa nkiri aramode nkifise amasigise ukimpaya ngo ndisakarishuritse ibikorwa ikamurwa amahoro ngo nijewe rumuri rw'ubuzima bwawe ngo ndi imfura y'ababyeyi none uburantaye urigumuye ukurikiye inkumi mbega izo burira umwanya nkanje kubera ibikorwa n'urubyaro uzo yituro cyange bizogenda gute reka kwitesha agaciro reka kwiminimiza hewe ugaruka abana tubaha akarorero keza tubaha indero ndundi indero rundu mukobwa ndagowe
Ubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC aho muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Ruth Uwamahoro nawe nyene yaduteye akamo.
Nitwa Ruth Uwamahoro, nkaba ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo i Nyanza, mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo, akagari ka Mpanga. Ubundi nyine nishimiye nk'abayobozi nifuje gusubiza abashyitsi banjye bitewe nyine ku Ijwi rya Amerika. Ndahera ku bashyitsi banjye twiganye, abo twiganye muri segonderi, twarangije muri Demiriwiki, nizaga muri mibare na fizike, abo twiganye nyine muri uwo mwaka Demiriwiki, kurangiza muri Saint Joseph Kabgayi. Ubundi nasubiza n'abandi bana twiganye muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi i Busogo. Harimo abana b'inshuti zanjye benshi bitwa abantu Arite, bitwa Vestina, harimo n'abandi bana bitwa Erize, bitwa Basuzana na Raire Zisi na Baserete. Abana bose twigana muri class yacu ya Soil and Water Management muri option ya Irrigation na Drainage. Abo bana bose ndabakumbuye ndabasuhuje kandi nishimye nyine kubatasha. Nkaba mbatse indirimbo ya Priscilla na Medi n'umuheruka gusohoka ibashimishe yitwa Nka Paradiso.
Murakoze.
Ngiyi
indirimbo Nka Paradiso yacuraranzwe na Priscilla afatanije na Medi wasabye.
Nsanze urukundo ruruta byose kwihishira. Kusasa, yeah. Nzahora ngukunda, yeah. Naruka nyuma, yeah. Tambuka, oh yeah. Nutinye kugwa. Nakumenya wanyibukije umudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata
umutima ugasa
uhora turi kumwe ubudatandukana
usa nka paradiso
uhora turi kumwe ubudatandukana
usa nka paradiso
uhora turi kumwe ubudatandukana.
Kukira ko bizashira bifuze ko nkota nikwisimera, yeah.
Leka nkubera inyenyeri itazima
imfura isakwa nkubera urukukamo
tambuka. Umudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata
umutima ugasara
uhora turi kumwe ubudatandukana
usa nka paradiso
uhora turi kumwe ubudatandukana
usa nka paradiso
uhora turi kumwe ubudatandukana. Kuva nakumenya,
yeah,
umudendezo,
yeah, nibaze uko ari wowe.
Kuva nakumenya, wanyibukije umudendezo,
umudendezo,
nawe izuba rirasa,
uhuza
amaso nkananirwa kwifata umutima ugasara, uhora turi kumwe ubudatandukana. Tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata
umutima ugasabana
ikiganiro cy'umuziki kigabandanya ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Ideni Yongabo. David Habamungu nawe nyine yashikirije ubutumwa.
Nitwa Habamungu David nkabantuye mu Cibitoki cya Rugombo. Nshaka gukurikira ubutumwa bene wacu bari muri Tanzania nka Ayubu na Bizimana ari mu Rwanda n'umuryango we wose n'abagenzi bose twiganye muri primaire aho nyene mu Rwanda. n'abantu bose twigana ngaha mu Burundi bose ndabaramukije ndabifurije indirimbo yitwa Icyanda cyemeye ya Kwinca.
Urakoze.
Yawe murakoze namwe.
Ngiye indirimbo Icyanda cyemeye ya Kwinca wasabye.
Ese ninde wandura atari wowe?
Yego deep.com.
Junior multi system.
Twabateguriye muri kitondo giye kurangirana ya maradi sezeraniye ku butumwa bwa Muragwa Moyize.
Nitwa Muragwa Moyize, ndi mu Burundi mu ntara ya Muyinga. Nashaka gutasha umuntu witwa Muhodari Tashimune kwa mtawazi Christophe, mzungu Andre, pakoi kafatiro, iso mwami kanyambo. Marando ndelera, ndiri mbiare yosi ya The Ben.
Urakoze?
Ego na mwili ya Jesus.
Indirimbo ya The Ben, tuguhitie mwitwa Kona Hindutse. Ni nayo dusezeraniye ko muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki twari twabateguri mugira umunsi mwiza mwese nahuta
Umutima udahari Sinitahe kutu Uto wakunaga Ni wawemye kunye Uko wangundaga Waruru kundu nakabiwe Dina nikwa Sinifuza kukomeza Jenyine Kindi kindi unipuza Ichabu kabuna Kona hiru tse Dabizi kawe kukoye Kubona ko Na hiru tse Yoro tizwe Chingomi zamba Urkipya kachiyo Uime yabikie Nara hiru tse
Fate ki gaza dutinda ne Maze nige gukunda Nawe, nawe Ukwanga zamganga Undu gukunda Kukona kiri waundi Waundi wakea Sinifuza kukomeza Jenine Ururuke Hendo Niru Niru Mugi etu Tari kumye Nakindi kinu nipuza Ichabu kabuna Kona hiru tse Dabizi kumi kukoye Kubona ko Na hiru tse Yoro tizwe Chiyo Uwi meya wikie Nara hindu tse 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 Kindi kindi unipuza Ichabu kabona Kona hiru tse Dabizi kumi kukoye Kubona ko Na hiru tse
Yoro tizwe Chingoni zamba Urtipyaka chiyo